mukomeje kumva radio rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Diane Ninazwe.
Reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri kino gihugu buhakana ko Amerika ata uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mu icura ry'ingabo z'Uburusiya z'amapeteo hejuru ziri kurwanira muri Ukraine. John Kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, abeshuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohoye n'ikinyamakuru nyamerika The New York Times, akigaruka kuri ivyo vyagirije. Kirby aremera dahigimanga ko Amerika yahaye inyigisho ziperereza abasirikare ba Ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cyabo, ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'Uburusiya kugira ngo vyorohe ko Ukraine ibica. The New York Times kwa gatatu inondwi mu ijoro yemeje ko iperereza rya Amerika ryafashije Ukraine kumenya ahanyigiye abajenero b'Urusiya no kubica kuva Urusiya butangura gutera Ukraine. Ikinyamakuru The New York Times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba Amerika batashimye ko amazina yabo aja habona, haribo bakibwiye ko abajenero barenga 20 b'Urusiya bishwe na Ukraine, kandi ko abenshi mu bishwe Ukraine yamenye ibanza barimwo ibifashijemo na Amerika. Aho impande zihuriza nuko Ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'Urusiya. Mu ndwi iheze habuze gato ngo itere ikirindiro cari cagendeye n'umukuru w'intwazangabo z'Uburusiya. Amakuru atarayemezwa n'impande zose havuga ko Ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make General Valery Gerasimov atwara ingabo zose z'Uburusiya ahavuye. Ikimenyeshamakuru The New York Times kikavuga ko Amerika itanga amakuru yahari ikirindiro gikuru c'ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba, ari ku Rusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo. Umuvugizi wa Pentagon kuri ibi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigaba ko akanama kajeje umutekano mu biro kwa president wa America White House kanebaguye inkuru ya The New York Times akavuga ko yuzuye ubusamara. Tukivuga ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Ukraine yemerewe ingabire y'amafaranga arenga miliyoni 6,500,000 vy'amadolari ya Amerika. Ayo mafaranga yatanzwe n'abagira neza bari bamaze iminsi Varsovie ku murwa mukuru wa Polonye mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu. Mu kiganiro cihariye umushikiranganji wa mbere wa Ukraine yahaye ibiro vy'ijuru rya Amerika ku mugabane wa Buraya yo mu burengero, yashimiye umuryango umwe bwa Buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira Ukraine. Umushikiranganji Denis Shimal yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe muri ano mezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi 5 z'amadolari ku kwezi. Akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi 33 z'amadolari. President Joe Biden asaba Kongre ya Amerika guha Ukraine buzoba ubwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira, nk'uko yabivuze ko Ukraine itsinda intambara igasura kwiyubaka bidatevye. Uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati, Ukraine izotsinda intambara kandi inyuma y'intsinzi tuzadukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. President w'Urusiya Vladimir Putin yasavye imbabazi Israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'Abayahudi. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga, umushikiranganji w'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov, mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'Abataliyano yitwa Zona Bianca mu ndwi iheze, yavuze ko umwansi mukuru w'Abayahudi ari Abayahudi ubwabo. Yongera ko umukuru w'Abanazi Adolf Hitler yarafise amaraso y'Abayahudi. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere muri Israel vyemeje ko Putin yasavye ikigongo, bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganji. Yemeye gutanga imbabazi Putin yasavye ku izina ry'Abayahudi, agira ko amushimira ko yerekanye aho hagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi Abanazi b'Abadagi bakoreye Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo bwicanyi bwahitanye Abayahudi baharugwa mu miliyoni 6,000,000. Ku mugabane wa Afrika, amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia azoba igenekerezo rya 15 ku kwezi kwa gatanu, hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Umurwi w'abashingamateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya president wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu. Manda ya president Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmajo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021 ariko aguma ku butegetsi bitewe hanini nuko vyamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza. Muzindi mvo nyamukuru zatereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya munani uku kwezi kwa gatanu imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya 11 na 12 hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia president atorwa n'abashingamateka n'abakenguza amateka. Uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi 2/3 vy'abagize inama nkenguza amateka na nshingamateka, no kuvuga amajwi 188. President Farmajo aremerewe n'amategeko aremererwa n'amategeko yuko yokongera kwitoza. Bamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimo babiri mu bigeze kuyobora igihugu, akaba ari Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo mu bandi bazohangana harimo uwahoze ari umushikiranganje we wa mbere ariwe Hassan Ali Kaile. Uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimo ukurwanya imirwi ntagondwa irwiremo aba Al-Shabab bamaze igihe babangamiye umutekano wa Somalia.
Pian Nina hazwe urakoze kutugezaho hayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Sote bahwanye bijwi rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi abaturage barinubira inzego zishinzwe gufata ibyemezo ku biciro bikomeje kuzamuka.
Mu buzima bwagoye cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, biri rusange ni nka byose kubera ifungukwa amabisi n'amazu abayashyitse baradusa.
Kwiyunguruza biragoye, nta sumari hari, nta bintu bihari.
Abo ni bamwe mu Barundi batishimiye ibiciro by'ingendo byazamuwe. Mu Rwanda, Bamporiki Edouard, wari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, yahagaritswe ku mirimo akurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Impunzi z'Abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikengeza virusi ya korona. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi ry'Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ejo yahagaritse ku mirimo umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo Bamporiki agomba kubazwa akurikiranyweho. Ijwi ry'Amerika ryashatse RIBU, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, kugira ngo batubwire icyo Edouard Bamporiki akurikiranyweho, ariko ntibatwitabye. Gusa mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter, RIBU isobanura ko Edouard Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIBU ivuga ko iperereza rikomeje mu gihe Edouard Bamporiki afungiwe iwe mu rugo. Mu Burundi, abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kwiyongera. Barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kwa gatatu icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Inkuru ya Thierive Ndayishimiye.
Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji hamwe no kunguruza abantu n'ibintu, yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara cha Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe, ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu yiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi, mu gihe mu gisagara cha Bujumbura no ku nkengero zacu hagiye hiyongera ko amafaranga amajana n'ijana na mirongo itanu kuyara hasanzwe. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika berekana ko babuze epfo na ruguru kuko ko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba.
Baratutse ibintu byose abakozi bakora naho imisarite kiraduka numva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisaga cya Bujumbura muri rusange ni nka byose kubera ifungukwa mapishi n'amazu abayafise baraduza urumva ibintu byose byabaye ndansi
kwiyumbuza biragoye ntasukari hari turubi hari ntasimi hari ibintu byose biraguza hanyuma gace baturuza ibiciro kandi byose biraguza.
Kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'ijwi rya Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha atatu mu gisagara ca Bujumbura. Abaridoga bavuga ko uretse kuduza ibiciro hari bakwiye kubanza gukemura ikibazo cibura ry'imodoka.
Nako twubwahirira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura biy'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta tufa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bamwe bacerewe bari bagiye sikuri birateye ubwoba.
N'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo.
Twabyakiriye neza cyane kuko nta hopinga leta uko zivuga ijo niko zitamba mbo ikintu cyo hindurwa nuko bodi ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari turatonda tukarara kuri sitasiyo iminsi itatu tutaronka nuko natwe ngo tuvugira rero kugira icyo gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tugakora akazi nk'uko bisanzwe
bogerageza ibitoro bikaboneka hose.
Umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kuwarenganirwa gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu.
Nako twubwahirira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura biy'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta tufa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bamwe bacerewe bari bagiye sikuri birateye ubwoba.
Naho ku bijanye n'ingabire y'igitoro leta y'Ubuyapani yemereye igihugu c'u Burundi mu minsi iheze ngo ntirashika mu gihugu nk'uko abanyagihugu benshi baguma babyibaza cyane cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyi ndwi.
Iyo tugize amasezerano nka bene ayo birafite inzira bicamwo kugira aje mu ngiro. Ubuyapani ko yasinyaniye n'ibyo mugabo buravuga buti icyo gitoro muca mukigurisha mukagurisha hano mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemo acaje mu bikorwa by'iterambere mu bisata twumvikanye ko ni gucu w'Uyapani. Murumva rero yuko icyo gitondo kirashyanga kiri mu nzira.
Iriduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangaje mu kwezi guheze ku igenekerezo rya 2028 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mu Rwanda, mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja. Abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda. Eric bagira ubusasu imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa irwaje amavunja.
Ijwi rya Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja. Ubanyije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakize amavunja ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje. Ababyeyi be nabo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye.
Je turamwana wirwaga mu mashiga bukiye naho nta muntu wabaye mwacu ntawe rwose naho ngo beshi kariya ko niko karananiranye uriya we yarananiranye wa
Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76 y'amavuko nawe mu murenge wa Musanza rwaye amavunja mu buryo biboneka ko budakabije. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura.
Uracyarwara imvunja se?
Nazirwa ko ndagiye kwihandura.
Bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mu mukeke.
Nene ko gaza gatuzi gihe kuko gazaga.
Ngo gwiki?
Tuzi ko gazanga n'inke gaziraga.
None se nta buzu kuru ufite baguhandura.
Tabuze ko ibyabaye byasize iki?
Ibyabaye uravuga iki mu keto?
Ntamba yabaye akigiki. Ubuzu kuru. Naramugaye batendi kirema kuri kuri ya mandanga imyaka 17 ndi kirema. Nta kintu nkoraga no gutega baramba no gutega baramba. Nta kintu ngishobora gukora. Niyo yakavunya saba kagiyemo baba babonetse bakagahandura. Baba bacabonetse rero nuko nyine igihe babonetse bakagahandura.
Abaturage bavuga nyine ijwi rya Amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja. Gusa hari nabo byumvikana ko basa n'abanambi wabarwaye cyangwa abarwaje amavunja.
Ntabwo turagahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima.
Murinda kuza n'abanyabuzima ngo bahandure imvunja?
Ubwo gabaye menshi twagura tubahandure bagashe dusa n'abateye amahane. Ubwo rero kiba ngombwa ko abanyabuzima badufasha.
Mese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka. Nese waruhandura buri munsi.
Ijwi rya Amerika riganira na Bwana Ramuri Janvier meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho.
Muri iyo profile nakubwiye twakoze intera mu kwezi kwa kane.
Yego.
Twabonye abantu 53. Ubu nibo twahanduye nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu. Ariko nabivuze ushobora kuhavuga muri uku kwezi. Ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi warwaye ariko abo ngabo nibo twasuzanyije uko kwezi kwa kane twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije.
Umuyobozi w'akarere ka Musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa.
Ari icyo kijyanye n'amavunja ari profile kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa. Rero ubundi gusohozanya n'ukwezi kwa kane byarakozwe aho rero byagiye bigaragara. Icyo kibazo nta kindi kibitera n'umwanda. Icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo turegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye abaturage abajyanama b'ubuzima urubyiruko rw'abakorerabushake tugenda tubifatanya aho bigaragaye ndetse n'ibigo nderabuzima kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo gusiga aho bahanduye.
Ubajije abarwayi cyangwa abarwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene.
Impamvu ni ukubura amazi, wenda yabuze amafaranga yo kugura amazi mbo n'agasabune. Ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabune me.
Niba ari amarogano ntawe mbizi pe, niyo myaka 5 mvuze irarenga ni ukuri pe. Amavunja gabaye ntiwanje akaramata ni ukuri. Ayo ni geni heba nkavuga nti mana koko wankuyeho iki gisuzuguro c'amavunja nkumva ni ibintu nanje bimbabaje
bimba nagiye gucinshuro nkubu sibyo nagiye gushaka ico bararaga amavunja ntabwo ndagitaho buracho bitaho nanje gukora mu kwabandi mu kwa rubanda ntahe bwije
mu bihe bitandukanye intare y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja. Ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana nenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja. Aha yababwiraga mu mwaka w'2015
kandi tuvuga ko dutunze tuvuga ko duhinga hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja. Usanga abana b'abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja. Ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa. Turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja. Turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga.
Ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka Musanze biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya kuko aho baba naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara. Ehe wagira ubusajwi rya Amerika ni Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabarangiza. bamwe mu baserukira barundi bakora imirimo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba abayobozi b'uwo mujyi kubemerera gushinga ishyirahamwe ryakurikirana ibibazo bahura nabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mbaruke Joel numwe muri aba barundi biganjemo bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye twasanze ku biro by'umujyi wa Uvira.
Twaje ngaha kuri imeri kugira ngo turabe ingene twuvugana na n'abayobozi bakuru barongoye Uvira ya Uvira meya wa muji, turako tubona nayo tuyage tumubarira ingorane dufise ngaha ziduhanze twebwe abarundi ngaha dufise ingorane ziduhanze zerekeranye niba tutwiye duhura navyo bitarongerwa umuti
kibi.
Mwaba ibazo dufise ni byinshi cyane, uraraba ngaha abana b'abarundi bamaje kuba benshi cyane ngaha mu gisagara cya Uvira, kandi nta organisation bafise kuvuga ngo nishira hamwe bakoreramo basi mu kijya giye bagize ingorane baraba ingene ijya shira hamwe ryabagarukirako cyangwa ryabafasha.
Aba barundi bakorera imirimo yabo mu mujyi wa Uvira basobanura yuko kubera kutagira ishyirahamwe babarizwa hari igihe bahohoterwa bakabura bakorera ubuvugizi.
Aha muri Uvira turahaba dufatwa, abantu bafatwa bafungwa, abandi bafatwa bagirizwa ko ari aba FNL, abandi bafatwa. Ubu rero kugira ati tuve hasi nuko twumvise ko ubwenye basigaye bafata n'umuntu n'ubufitaniye ikibazo n'ubundi akamufata akamubura icyo bamwagiriza bakamwagiriza ngo ni umurede tabara. Noneho abo barede tabara tuzi nta n'abo tuzi kuko turi icyatuza twaje guhangana n'ubuzima turondeje shikiriza aba imijyango twasize mu Burundi. Kenshi baravuga ko umurundi ajino abaze mu ndwi yabagwanye. Twebwe rero dushaka kwitandukanya niyo migwi bavuga. Nico gituma dushaka ko umurundi wese aza tumubonye atwegereye tujatumushira muri association yacu tukamicaze gukora nimba ari umudarisi cyangwa umumotare cyangwa umurimyi cyangwa umwubatsi tukamika intaze gukora icyarico. Nico gituma twakiriye association kugira ngo tumumenye twitandukanye nabo bantu kuko tumuzi akatubwira n'akazakora nukuva afatiye mu bindi bintu by'iyo nk'ibyo twe ntiduca tuduza amaboko kuko ntituba tumuhuza aba agiye ku bintu nibyo yatubwiye yaza gukora.
Ndayizeye Patrick ni umurundi twasanze kuri meri ya Uvira agaragaza yuko babangamiwe kandi n'amafaranga angana n'idolari 15 bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Congo kugira ngo bemererwe gukorera mu mujyi wa Uvira.
Igihe twavuga mu Burundi turiko tuza dufite amasepejere twe tuba tubona ko dufite ibyangombwa ariko tugeze ino turiko turarondera mu buzima bwa minsi yose. Hari indi karte batuzanyeho ngo yita sejour, karte de sejour, ndetse n'uno munsi turiko turavugana nabonye abaheta ba DGM muri centre ya Uvira, hari muri avenue Kale bariko barafata abarundi. Ni ukuvuga umurundi bafata bamwagiriza ko adafite sejour n'ubu, ndetse n'ubu ubusefejeri ubu nta kamaro gifite ku murundi. Igifite akamaro niyo sejour yonyine kuko utayifite bagutwara utwo ufite ndetse cyanke bakajya kugufunga.
Ijwi rya Amerika ryavugishije umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kifala Kiki Kapenda atubwira yuko twongera kumuvugisha nyuma y'amasaha 3 kuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone, ariko bamwe muri aba barundi barishimira ibiganiro bagiranye n'uyu muyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije kuko ari byo yabijeje.
Bo yatwemerera ko aje dufasha kugira ngo bikunde turonke impapuro zisabwa ama turonke na stade kugira ngo bikunde dukorere ku mugaragaro kugira ngo natwe bikunde tumenyane nkuko turi dukorera ngaha mu gihugu mu gisagara cya Uvira twavuye mu mihinga itandukanye kugira ngo bikunde dukore dutuje turi hamwe nimba ari ugize ingorane amenya aho yitura.
Saha muri Uvira honyine bamwe mu barundi bahohotewe n'inzego zishinzwe umutekano zibita kuba bagwanyi ndetse no kuba muri Congo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, ahubwo no mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri teritwari ya Fizi abarundi bakorera nabo bagenda bahohoterwa rimwe na rimwe. Vedaste Gabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira.
Impunzi z'abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikingiza virusi ya corona, babitewe n'impuha n'amakuru mabi bumva n'inyigisho zidahagije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaduteguriye inkuru irambuye.
Igihugu cya Tanzania gisigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 145,000 ariko mu bitegire dukura mu biro by'umuganga mukuru ajyeje amagara y'abantu mu ntara ya Kigoma bamaze kwicandagisha bagera hafi 2,750 gusa, benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 banyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere hama akurikira abanyagihugu bose harimo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incyanzo zabaye iza mbere zitwa Johnson and Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama akurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro ijyuje Amerika.
Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza kuko n'abagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari ukubandanya bagenda navujya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza.
Kandi ikindi nacyo twongera ko ni uko no ku mashuri abana basigaye biga nabi bivanye n'izo shinge babonye igari bakiruka.
Icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo shinge za corona tugombye icyo kibazo twebwe izo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye.
Nkajeho nyine ntanguye kutumva numva agahinda mu mutima nta mahoro sinasubiye kumva. Nukuri aha ni ngorane umutekano w'impunzi aha nukuri twebwe kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima wacu. Nukuri ni murabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu hehe
turagira amagenga dene yo ngaharura nko kuri je ne hagaze ku manya kuza guteza insi ntanga habavuze
sida gusa babandi batanye nyigisho rucanze rusikuriki rufashiki bigenge ku byonyine.
Nukuri umutima ucuga muri hejuru kane nukuri turasabye leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zishandagisha ugomba ni kubushake ntaguhatwa kurimwe.
Naho biruko harimo bake bake babona yuko izo cyanzu zikenewe kandi zofasha gukemura icyo kibazo gihangayishije hafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe cy'imyaka hafi itatu kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu cy'Ubushinwa.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi ukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu cya Tanzania, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontiers ariryo rigenjwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga inyigisho ku bijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho bya nkenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yemeza ko umugera corona umaze kwica abatari bake hose ku isi ariko nta makuru y'abandura kibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka itatu kuva uwo mugera utangiye kuvugwa. Gusa makenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi ni kuri metero 25.31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Tuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha na Habihumurije. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Tabaya, 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 bantu bawe tabaya. Rengera, 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 bantu bawe rengera.
Ma.